Imyaka 20 ni myinshi ukuri kutaraja ahabona kubijanye n'urufu rwa president Ntaryamira. Phineas Nigaba avugira umugambwe Frodebu president Ntaryamira yakomokamwo asaba leta y'u Burundi gukorana ubushake n'igihugu cy'u Rwanda ukuri kukaja ahabona.
Imyaka 20 ni myinshi umwibuke neza ko haki yakurikira intambara hama barashira ibigwanisho hasi umwanya munemere wabaye w'intambara hama rero mu 2005 harabonetse ubutegetsi buvuye mu matora ubwo rero nibwo ikintu ambere twibaza ko gwateza gushiramo kwari kugira amatohoza gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda kuko nta bintu by'intambara byari bigiye bikiri mu gihugu kugira ngo batohoze
umugambwe Frodebu bakabona ko myaka 10 iheze amahoro asa nayabonetse mu Burundi ukuri kwari kuba kwaramaze kuboneka
imyaka 10 rero nacyo niyo tubona umengo akariro ntabwo ari kanini cyane akariro ni gake kuko tuba tumaze kumenya neza niburi nabikeya kubijanye n'urupfu rwiwe twebwe icyo gusaba tugisaba bwa mbere leta y'u Burundi kugira ngo ifashe ikore ibishoboka byose kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye icyatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira Cyprien agwa muri ryasanganya
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi ico kibazo n'inkora mutima kuri bo ariko ntivyoroshe kuko Rwanda n'Ubufaransa nabo nyene birabaraba Philippe Nzobonariba avugira leta amenyesha ko ubuhinga bw'igihugu atari bwinshi gusumbya ubw'abafaransa.
Icyo bumenya nuko leta igishinze kwigisha kandi igikurikiranira hafi. Ibyagoranye nuko uburyo ryasanganya ryabaye byateye impari n'amadidani menshi ku buryo rusanga harimo ibihu bitatu byose bikurikiranira hafi ibyijya ndege. Urabona hari abafaransa bari bayitwaye nabo nyine ntibahebye. Hari abanyarwanda, hari na leta y'u Burundi. Abanyarwanda barayasa. Bitwayebye kuko iyo aba barundi twa dufise ubushobozi, ubushobozi no kuvuga ubuhinga, ibitatu kinisite twovyigirira mugo maze kubona abafaransa bafashira ko uburyo bwabo bwose n'amamuza makungu igafasha u Rwanda rukajamo icyo bakitse ko gasanga kiracyarimo impari murumva burundi twavuga ngo mwebwe nimuhagarike twiyonderere nkuko mega tubarusha uburyo n'ubuhinga buhanitse
Philippe Nzobonariba agasaba barundi gutenyenya kugira imari ziri muri iyo dosiye zibanze zihavi
ucyo twobwira abarundi nuko borindira cyo amatohoza azoshika ko kuko baba abafaransa b'abanyarwanda b'abarundi ntarumwe ariko arahe ngo urupfu rw'abajya abantu bagira akagirira murumva rwose abarundi gusa babuze n'abafaransa barabuze n'abanyarwanda barabuze kubuye izo mpari zibiza kuzotore ku muti umwe kubuye atahuvuga ngo jewe ngo ndeka nigirire byo yoshika ko abandi bagenzi bacu bavyanga
mugerero uyu munsi ari wo kwibuka imyaka 20 iheze umwisi Cyprien Ntaryamira afiriye mu isanganya ry'indege mu gihugu cy'u Rwanda nta na kimwe mu gihugu cerekana ko ico gikorwa bacitayeho muri komine Rumonge iri mu ntara ya Bururi abantu bose bakoze imirimo yabo ukuri kwamye kiretse ubuzi bwa leta butakozwe abandi babandanije ubuzima bwabo uko busanzwe abanyagihugu bakamenyesha ko batigeze bahimirizwa n'ababarongoye musitaneri w'iyo komine akavuga ko baburagijwe n'ababakurira kuko ubwa mbere bari babwiye ko icyo gikorwa cyo kwibuka kizobera ku migwa mikuru y'intara gusa ku munota wa nyuma baca barabihindura eka no mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi kiretse inkuka y'imisa urukino rw'umupira w'amaguru n'ibiro vyugaye nta kindi cerekana ko ariko aribukwa imyaka 20 iheze president Cyprien Ntaryamira yitavye imana mu ndege aho yari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana bamwe mu bajejwe intwaro basavye abashinga amateka abakenguza amateka n'abategetsi bakuru bakuru kubaza bagenzi babo mu gihugu cy'u Rwanda amatohoza ageze ku rufugu uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi amabendera rero yagumye amanitse abarabira ibintu hafi bakabona ko agateka k'umukuru w'igihugu kuri Cyprien Ntaryamira kariko karagenda kibagirwa Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.